Ijuja Amerika ya suye shule rito ya mulizoni ya chumi munghambi ya Nduta. Dusanga banye shule wiyambalie imipira na makabutura asanzwe. Halimungo bake ichane usanga bamba ya uniforme. Abafisi birato nabo ni bake. Ibenshi usanga wiyambalie ingweto. Watazira yebo yebo. Wamgemu abanye shule wa mulijo shule. Wahaiki gani ilo Ijuja Amerika. Bimeza yuko kuronga ibikoresho byo kwishure. Halikibazo gihambaye chane muri imisi. Amashira hamwe ajejwe ibibazo by'abanyeshuri nayo ngo amaze kiringo cy'umwaka kurenga atabaronsa bikoresho abe amakaye cibure uniforme
ndabura ibirato impuzu ndazibura ku buryo bw'ubukene nuvuga yo kamakaye abona ko bayadupokeza mu mwaka nkarimo cyanke kabiri
batanga kuvuga ngo tuzoronka uniforme nk'ishika mu gatatu twategera bashavuga ngo zaraje ngo zahaze mu nzira twategeye twara
Ashanye kubura makaye ntandika kupa ku mpapuro bya mu ma exercice ntandika ku mpapuro ibindi navyo amanote nkaburaho ndayandika
kufuza abyeyi nyine banaho niko dushaka rero mu fashe ndamwika ndoteye imbere
bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ijya Amerika bavuga yuko abana babo batige nkuko bisabwa bigatuma batamenya neza ivyigwa bavuga yuko atabushobozi bafite bwo kugurira abana ibikoresho bya nkenegwa kiretse gutegera ibyo bahawe
nje nkaje nk'umuvyeyi kugira ivyigwa bitera imbere kandi abana bazogire kazoza mu buzima bwabo mbona yuko nkuko bijanye n'abana bagenda kwishura atamakaye bafise atabirato bafise nibaza yuko nkishira hamwe yo kwitanga ikazira tanga ivyo bikoresho kubera ugiye kuraba nk'ukuntu tubayeho nibimeze neza nk'umwe nayo yaramenye mu Burundi uje usanga ku bintu bimugoye rero nk'ico nose aba bokongeza nk'amashuri
urabona nk'aba bana isukuri uduhuje twumwana uruba nta uturonka gisukuri
umwigisha wo kuri iyo shule ritoya mu nkambi ya Nduta yemeje yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshure harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashuri
ubanyeshure bararira bivanye nuko biga badasobandika yo nkabigisha cyuko kosaba tukosa ko abanyeshure bongererezwa ifashanyo kugira bige atavyumviro Jua vijiza unko fumatu bisaba, kaini nubu tumantu bisaba, ko hoba itando kaniro agate banyesho na bigisha. Ilo, hoba itando kaniro, wakarawa ni mba vyo shubo kama shira hamwe, agadufasha banyesho wakaronga, niforume, wakambara, na mwe muje nga kushuri, mkama tikuweli, ugeno mwigisha, ugeno mnyesho.
Sinzi kona handi mungambari kubiri, aliko mungambi jende mungo, ndu mwigisha, niko ndarawa, usangaba anabata gira, aho bigira. Kando mga nanayo kugira ngo, yige afisu mere weneza, nuko abafisi ntebe yicharako, akaronga icyo yandikiramo akaronga naho yinyegeze izuba mugabo no munsi bigira munsi y'igiti abana aho bashize duhema byaratabaguritse amahema ugasanga ni kibazo kirekire
John Msuha umuvugirizi w'ishira hamwe Save the Children rikorera mu gicata cy'uburezi mu nkambi ya Nduta akaba ari giyo rijejwe ibibazo by'abanyeshure we yemeza yuko igishira hamwe ishoboye gufasha abanyeshure 7,800 gusa buri mwaka mu gihe abanyeshure barenga 13,800 aribo bakeneye imfashanyo Mungambi ya Nduta.
Kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta, tunasaidia watoto takribani.
Burukumu mwako tashedu shobwe gufasha banye shure bihumbi ndwi na majana mnani. Aliko harabanye shure bihumbi chumina bita tunuma janane, wakeneye mfasha anyo Mungambi ya Nduta.
Haribenshi bidoga, nibajia usanga wataronga mfasha anyo. Kubea urabona yuko shirahamu jachu, lidashowe gufasha abantu bose. Aliko tulifuza yuko abantu bose wakeneye mfasha anyo, wazironga. Tuliko tulafati yungi ingulero, tulabe yuko mu myaka iza bashobora gufasha abanyeshuri bose bakeneye imfashanyo.
Ila kadi ambazo siku zinazidi kwenda mbele, tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja.
Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari shule zitoye 11 zigize abanyeshuri 15,350. Iyo shira hamwe rifasha abanyeshuri bo mu mashuri ndwi gusa, ayandi mashuri 5 nayo afashwa n'ishira hamwe Caritas. Kubwiye mpamvu iyo shira hamwe itabariza hase kongera ubufasha bwo gufata mu mugongo amashira hamwe yajejwe ibibazo by'abanyeshure n'uburezi mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshure bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe kuva mu nkambi ya Nduta iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania James Jovine ku bwijwi rya Amerika.